Eureka, Eureka, tous les jours avec
le pasteur Nikita Jean Apôtre.
Kaze uyu munsi tuza kuvugana ku nkuru ya Yakobo mu gice cya 32 cy'itanguriro igihe ningana n'umumarayika. Iyi nkuru ikunda gukoreshwa kenshi mu gukurwamo inyigisho zitandukanye kujyanye n'amasengesho no kwinginga, kandi si iminsi yose inyigisho zikurwa ngo ziba zihwanye n'ukuri. Kandi uretse n'ibyo, iyi nkuru si nyaza ko bwa mbere na mbere ikigo nyamukuru kijyanye n'amasengesho no kwinginga. Nibyo hari ibindi bice bitandukanye nko muri Luka aho tubona wa mupfakazi yinginga umucamanza gushika mucira urubanza rumukiza. Hari izindi nkuru muri Bibiliya zishobora gutwereza inyigisho nyinshi cyane ku bijyanye no gushishikara mu masengesho gushika Imana ikoze cyangwa indi yaragabiriye kuva kera gukora, ariko ikarindira yuko idushikana ahantu aho twinginga byo kwira imitima yacu yose kandi tuyirondera atari twisigarije gushika igihe ije igakora bya ibyo yagabiye. Nta na hamwe dushobora amasengesho yacu no gushishikara kwacu bishobora gutuma Imana ikurikira itigeze igambira na gatonya gukora. Ariko kandi iyi nkuru nkuru ya gatatu ndabivuga, ntitumbere bwa mbere na mbere kutwigisha iby'amasengesho. Tuze kurangiza bimwe mu by'amasengesho iyi nkuru itwigisha, ariko bwa mbere na mbere iyi nkuru ivuga ku migenderanire ya Yakobo n'Imana. Iyi nkuru ivuga ingene Yakobo yahuye n'Imana maze Imana igakora ikintu cyavuye gihindura inyifato ya Yakobo imigendera yiwe nayo. Rero iki gihe gikomeye ntikijyanye n'amasengesho ahubwo kijyanye no gucishwa bugufi no kumenagurwa imbere y'Imana. Nibuke Yakobo igice cya 32 gitangura yagize ubwoba mukuru we aje kumutegera afise ingabo 400. Murabyo ko kuva kera Yesu yari umuntu w'umunyenkometsi, yari umuhiga akomeye. Rero yateguye ingabo 400, yari umuhigi, yari umugwanyi, kandi Yakobo yamubwiriye nabi yamwivye umugisha. Yakobo acafata ibitungano, acafata ibintu, aca yumvira ikintu yokora cotuma ahindukiza ibintu ngo bigende nk'uko ashaka, ahindukiza amasirconstance ngo abe favorable kuri we. Kwa kundi nyene yari asanzwe afise ubujanje, afise ugwenge rutuma ahindukiza ibintu ngo bigende neza nk'uko ashaka. N'ubu unye agerageje gukora ikintu kugira ngo ahindukize ishavu rya mukuru w'Esawu. Ariko Imana ntiyifuza kuguma ameze gutyo onye. Imana ntiyifuza ko aguma ari umuntu yiyumvira ko ibintu abihabwa n'ugwenge. No kwa Labani yarabigerageje, ariko Imana yifuza ko yakubashika ahantu nimba yaratoranijwe kuba sekuruza w'amahanga, nimba yaratoranijwe umugambi w'agakiza ntazoguma ari uko. Nivyo Imana dutoranya tubereye, nivyo Imana dutoranya dutunganye, nivyo Imana ntinaduhamagara mu gihugu cyayo mu muhamagaro wayo dufise ibyiza gusa dutunganye, ariko ishobora gutugumiza uko iraza igakora ku bugingo bwacu ikadukorako. Hano rero n'umuntu yatoranijwe mu buryo budasanzwe kugira uruhara mu mugambi w'agakiza, ariko hari byinshi bitaratunganya muri we. Bibiliya itubwira ngo maze umumarayika w'Imana araza anigana nawe. Ukunigana kwa Yakobo yanigana yanga kuja hasi. Mu by'ukuri muzindi berekana ko ahubwo umumarayika niwe yaje kumutera, si ukunigana nk'abantu banganya inkomezi. Muzindi ni the angel wrestled with Jacob, n'umumarayika yaje anigana na Yakobo. Ntibaniganye nk'aho umenga baranganya inkomezi, uko tuba tubibona akoze gusa ku mutsi w'itako ryiwe bica byanga, amukoze ko gusa si ibintu bikomeye yakoze. Mu yandi majambo, intambara ntiyari ihagaze ko Yakobo arusha umumeze umumarayika, ahubwo intambara kugira ngo Yakobo ayineshe byasaba ko yemera kumanuka, yemera kuneshwa, ahagarika kwigwanira. Imana ashaka kumumenagura imbere yayo, ariko Yakobo aranga, Yakobo aranigana. Tubona muri ino nkuru hariho kunigana kubira, hariho kunigana yanga kuneshwa, hariho kunigana yanga kudepanda ku Mana, hariho kunigana yanga kunigana muri kameremere, kunigana gukora ibintu uko bishaka uko abyumva, mu kunigana ngo agume ukwari. Ariko mu nyuma Yakobo aremera araneshwa. Mu by'ukuri marayika aramukora ahantu hatuma aca atakaza ingufu amanuka. Imana iza guhura rero kugira ngo imukoreko, imumenagure, imucanjagurire imbere yayo. Imaze kumukora kuri wa mutsi wo kwitako, Yakobo aca abandanya anigana naho nyene. Mugabo kunigana kwa kabiri nyuma y'uwo wawitako kuratandukanye no kwa mbere. Ukunigana kwa kabiri nko tubibona muri Hoseya ica 12 ku murongo wa mbere n'uwa 6, aho iyi nkuru ihava igatumbezwa ku ihanga rya Isirayeli kugira ngo bibe icigisho kuri Isirayeli ko ikeneye gusubira kandi gutakambira Imana no kurondera Imana no kuyizigira nka Yakobo. Aho dusanga rero hano Yakobo amaze kuba ku mutsi wo kwitako ngo yinginze umumarayika ari ravuga ati ntugende utameza ke ukunigana kwa mbere kwa kuja hasi ariko kurigana kwa kabiri ni kuvuga ati si ndacundi ndagufise ndagukeneye erega wowe ni wowe nyirushura gutuma bikunda ni wowe nyirushura guhindura ubuzima bwanje ni wowe nyene ushura gutuma yakomba mushasha hano dusanga mu ntango yaraza kumareka genda hano rahacaza natanye gishoze n'amasengesho mu by'ukuri yuko nuko kumanuka mu guca bugufi muri uko kurira yagumye afasha umumarayika umumarayika nawe amera nk'ushaka umwikura hano turabona yuko n'igihe imana iba yifuza gukora ikintu n'igihe imana iba yifuza kuzana ikango n'igihe imana iba yifuza kunagura n'igihe imana iba yifuza gukiza hari igihe umenga ntibishaka umumarayika umenga ariko aramwikura igihe umenga imana ntibishaka ariko ukwiye itwereka ngo umenga ntibishaka umenga ntibikwiye urumva amasengesho umenga ntaciye kuyakora umenga ntiyabibabaye umenga igira igenda umenga sihire umenga turi kure iba yifuza kumutwikira inyota yo kuvuga ati mana sindakurekura si ukurekura si gufata imana nkaho umenga ngo ibikoresho bidashaka ahubwo ni guca bugufi ni kumenagurika imbere yawe ati mwami none ubwiye nubike iki kintu ndagikeneye n'umutima wanjye wose ndakeneye ikangura ndakeneye ubushobozi bwa mwemo ndakeneye impinduka ndakeneye ukwera ndakeneye kunesha cyane ndakeneye gukorera ndakeneye urukundo ibyo bintu byose tukabirondezanya imitima yacu yose maze imana ibiduhereza n'ubuntu bwayo hano yakobo ahava ahabwa izina rishasha iryo zina ryerekana ko ukuri kw'imana izanye impinduka irama ku buzima bwawe nizere ko izina nyigisho zahezage kuko muri uwo mutima nyine n'imana isaba yuko isirayeli mu bihe bya hose yosubira kurondera imana yishije bugufi kandi irira nk'uko yakobo yabigenjeje muri kiriya kiyaya cyavuye cyitwa peniyeri aho yaboneye byo kuri imana nizeko kurimbura kandi kuri inkuru ya yakobo umumarayika w'imana byafashije imana ibanene.